Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti, muduteze amatwi. Uyu munsi turi ku cyumweru tariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015. Hano muri studio ya gatanu Washington DC kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika muri iyi gahunda yihariye twateguye nyuma y'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi atangarijwe n'ishyaka rye CNDD-FDD ko ariwe uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka.
Uteje ibibazo umuganga uri ku butegetsi birakugarukako n'ukuri ngo ni ukwereka kabisa birakugarukako.
Uwo ni Perezida Pierre Nkurunziza ubwo yari amaze gutorerwa kuba umukandida w'ishyaka CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Oriane Itangishaka.
Urakoze Edi Gwema. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo yerekeye ibyavuzwe na Amerika ku Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayisohoye byihuta urwandiko rumenyesha ko idashimishijwe na gato n'ingingo yarayifashwe na Leta y'u Burundi aho ihonyanga amasezerano y'Arusha. Ngibi bimwe mu vyo Mary Harf, umuvugizi mfata kibanza mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga, yaraye ashikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntishimishijwe na gato n'ingingo yafashwe n'umugambwe uri ku butegetsi Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force de Défense de la Démocratie CNDD-FDD, kuba wahonyanze itegeko riri mu masezerano ya Arusha yerekeye ibiringo umukuru w'igihugu atemerewe kurenza, ukagena Perezida Petero Nkurunziza kubuserukira mu matora inshuro igira gatatu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Iyo ngingo itumye igihugu cy'u Burundi gitaka ryo kukwibonekeza neza mu mateka nk'igihugu cyatsimbataje demokarasi mu bijanye n'uburyo abakuru b'icyo gihugu bashikira ubutegetsi biciye mu mahoro n'umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya gushigikira abarundi mu ishaka bagira basaba mu mutekano kuronswa uburenganzira n'umwidegemvyo baronswa na demokarasi. Turababajwe n'akaryo gahambaye Uburundi bwari buronse ko kwiyerekana neza yamara igikorwa gikomeye cyo gukomeza demokarasi n'inzego zihagaze muri demokarasi gitegerezwa kubandanya. Kubw'ivyo turasaba imigambwe yose kwitabira amatora y'inamashingamateka n'ay'umukuru w'igihugu kugira aba amatora yimira agizwe ahabona yemewe abaye mu mwidegemvyo atatera bwoba igitsure canke ubwicanyi bubaye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya gukurikiranira hafi biba mu Burundi yongere ifata ingingo zimwe zimwe mu bihe bikwiye harimwo ukudaha uburenganzira abantu bamwe mwe kugendera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifitire ibihano abantu bugiye uruhara canke buba mu botegura ubwicanyi bw'abasivile. Amatora bereye muri demokarasi ubwicanyi nta kibanza buba bufise kandi abakozi b'ikibi nk'ico ntibazohabwa uburenganzira bwo kugendera Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakazonatuma abo bantu barengukishwa imbere ya sentare kwishura ivyo vyaha bazoba bakoze. Ivyo ni bimwe mu vyo Mary Hoff yashikirije umushikiranganzi umuvugizi murantunga mfata kibanza mu bushikiranganzi bujejwe imigenderanire n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi musomewe na Oriane Itangishaka. Nkuko twabibabwiye mu kanya, amakuru yacu uyu munsi aribanda ku Burundi aho abayoboke b'ishyaka ya CNDD-FDD riri ku butegetsi batoye Perezida Petero Nkurunziza nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Mu ijambo yavuze amaze gutorwa, Nkurunziza yasabye abarundi gushyira hamwe bakiteza imbere kuko ngo biteye isoni kubona Burundi buri mu bihugu bya mbere bikenye ku isi. Desire Hatungimana niwe waduteguriye iyo nkuru.
Umugumya banga ashize imbere yabandi kugira ngo aze yitoze ku giti cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambo CNDD-FDD ari umugumya banga Petero Nkurunziza.
Yabenda Pascal arongoye umugambwe CNDD-FDD ahejeje gushikiriza iryo jambo ugwaruka rw'imbonera kure rwari rurindiriye ikiva muri iryo koraniro aho rwari ruri ku bwinjiriro bw'ingoro y'umugambwe ku rwego rw'igihugu rwaciye rugaragaza kamwe mu kago. Umwe muri bo Hatungimana Ari akaba yashimye kubona Petero Nkurunziza ari bazoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije.
Seminarite iteza gutsinda cy'abantu batanu bateza kujya mu barabara ngo batsinde mugabo urabona yuko igihugu cyose cyanezerewe. Umugambwe yaje kubivuga wabibonye ko Petero Nkurunziza ari wakwiye kuba umukandida w'umugambwe CNDD-FDD kuko amategeko arabimurekurira.
Burundi bwaninjiye mu nzira ya demokarasi kandi ntiriko irasubira inyuma. Ivyo bikaba byashikirijwe na Pascal Nyabenda aho yasavye ko hatogira usubira guhuvya abarundi.
Turateye akamu rero abarundi bene wacu abo tutari kumwe mu mugambwe kugira ngo bumve ko batekanye, nibatekane mu mitima, nibatekane aho bari. Iki gikorwa dukoze si gikorwa gisubiza inyuma igihugu. Abagumyabanga rero bamushize imbere bisunze amategeko y'igihugu kuko abimurekurira kongera kwitoza. Turasabye ntihagire abajuragiza abene igihugu. Twarahisemo inzira ya demokrasi. Abo duhiganwa mu vya politike nibaze tujye mu matora. Nibaze uwumva yuko Petero Nkurunziza atamushimisha azomutsindira mu gasandugu kamatora.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarahejeje kwizegwa n'abagumya bangangwa zobaserukire matora yimirije akaba yamenyesheje yuko ngo umugambwe uri ku butegetsi abashaka gutera ingorane zizoheza zikabagarukako.
Ndababwire umugambwe uri ku butegetsi uri kuratwara atabirahinduka ngo amatora be babahindurire bakatsinda cyangwa bagatsindwa, ibyo birashoboka sibyo? Mu gihe bitarahinduka uteje ibibazo umugambo uri ku butegetsi birakugarukako. Birakugarukako uko n'ukuri ngo ni ukwere kabisa birakugarukako. Ntiwihende ngo reka ngire gusa oya, birakugarukako kuko ubutegetsi ni iki? Ntakujya ku ruhome, urabona uruhome ruri hajyanye, ufata umupira ujye uri pepu ugatera ku gihome ugenda gira umupira, umupira ukugarukako kumena amaso kuko uruhome ni pouvoir bafite ubushobozi uraboma ukagaruka ubwako.
Petero Nkurunziza arongoye Burundi akaba yahanuye abarundi kugira urunani mu budasa bwabo, umwe wese mucajejwe akarondera gutera jimbere.
Abarundi tugira urunani mu butandukane bwacu no tuje mu matora tugumatura abarundi mugira urunani kujya mu guhura mu manama mu rwanda mujya mu gukana ubutegetsi mugaba tugumatura urunani twitwa abarundi. Urunani ikintu gihambaye cyane na cyane cyane urunani wo gutsimbataza amahoro n'umutekano kuko tama n'umutekano dufise byose na kimwe cyoshoboka. Byose birakwama mu ngoro na byose birakwama. Nta n'umugambo nagira ko twaronsa amahoro n'umutekano, reka tubikamishe umwe wese mu kazi atandukanye. Umunyesi yasa gifisi yasa yawe sibyo? Umumenyesha makuru chapa kazi, umurimyi rima, umworozi rima, uvuga muziki vuza umuziki, umucamanza ari umudandaza kora kamisha. Umwanya twataturiye ukwiruka dusiye turi bimara mare kwitwa ngo igihe ukiri bihu vya nyuma vya mbere bikire ku isi na gatwenyu na kamenyu.
Tubamenyeshe ko Petero Nkurunziza yatowe ijana ku ijana akaba yari yahiganywe muri cyo kibanza na Joseph Ntakarutimana asanzwe icegera cha kabiri cy'umugambwe CNDD-FDD n'umupfasoni Momamo wa Karegwa icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku itora rya Perezida Nkurunziza nk'umukandida w'ishyaka CNDD-FDD, abatavuga rumwe na leta ntibashimishijwe n'itora rye, bakemeza ko riciye ukubiri n'ibikubiye mu itegeko nshinga n'amasezerano ya Arusha. Leonce Ngendakumana uyoboye ishyaka Sahwanya Fredebu yavuze ko Uburundi busubiye ku butegetsi bwa gisirikare burangwa n'igitugu. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkurikije.
twabyakiriye nabi kuko bahejeje kugihugu mukaga mu gusenyura amasezerano y'Arusha n'ibwirwa shingiro u Burundi bwinjiye mu kiringo atamategeko atamabwirizwa ahari tugarutse mu ndwaro za gisirikare tugarutse mu ndwaro z'umukazo mu ndwaro z'inguvu aho ubona ko gose ko abapolisi bamwe bamwe n'imbonera kure bashyizwe imbere kugira ngo inzira ya politiki ndizibire kuvugwa havugwe izo nzira z'inkoho gusa tubigwanira
abashyigikiye perezida Nkurunziza hamwe n'umugabo muri kutegetsi bobo ntibavuga cyo kimwe namwe cyane cyane gukunda umusoma ibibazo bashingira
nta nibyo bazi kuko igihe twabiganira igihe twabyandika se ngo bari bari baraduhenze ngo barabyisunze igihe basinye amasezerano ngo bakandika intambara ariko twasanze atari byo ngombwa rero ko bavuga ibyo onye bijyanye no gukoresha inguvu ariko ndibaza ko bitazobashikana kure kuko baba barundi baba badupaje mu karere ya makungu bose iyo nyifato iyo ngendo mbi barayiyamirije
mutubwire intambwe ikintu mugiye gukora muri iki gihe ivyo bintu byabaye kandi mwaravyiyamirije ikintu mugambwe wanyu ikana no muwindi migambwe mvuga rumwe imigambwe itavuga rumwe na leta ingingo mugiye gufata n'izi
kwebe twenyene ubone ikibazo cy'abarundi bose kugira ngo ari ibyo ari byayejo uzobyumva igiye kubandanya urugamba rwo kwiyamiriza iyo ngingo mbi yafashwe igiye gusubiza igihugu mu ihumbi igiye gusubiza mu kaga igiye gutuma amakungu aduhari ibivomo igiye gutuma ubukene inzara n'ubushomeri bibangamira igihugu n'abanyagihugu igiye kuzogira imyerekano nk'uko twari twabitegekanije turi kumwe n'abandi bose abo mashyirahamwe yigenga abo mu yindi migambwe naka n'igice kitari gito cyo mu mugambwe CNDD-FDD gushika iyo ngingo ifuswe tugasubira ku masezerano y'Arusha n'ibirwa shingiro
ibivugwa na Leonce Ngendakumana uyoboye ishyaka Sahwanya for the Bu ryaje kunyomozwa na Pascal Nyabenda uyoboye ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije itegeko nshinga riha Nkurunziza uburenganzira busesuye bwo kwiyamamaza
ibyo suno munsi babivuze byo babivuze kuva niri koranyo kaminuza ritaraba aho icyo tuhavuga ko nuko ninzira abatavuga rumwe n'ubutegetsi batoye yo kugira ngo barabe ko amakungu yobashigikira bashike ku butegetsi bikiye muri leta mfata kibanze nayo ubundi umuntu asozinye amasezerano y'Arusha akaraba ingene ibyari amasezerano y'Arusha byimuriwe mu ibwirizwa shingiro kandi mu bihugu byose byo ku isi tukaba tuzi yuko ibihugu birongorwa n'ibwirizwa shingiro arabona neza yuko nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarashaka warongoye igihugu afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza ariko rindi rimwe gusa no kuvuga yuko iri togwa giwe kukurongo ry'igihugu kwiwe ari byo bya nyuma no kuvuga ko mu 2002 hategerezwa kuboneka ubundi mukandida atanzwe n'umugambwe CNDD-FDD twebwe rero igihe twese turatora turavye ko abakandida bose bakwiye ibisabwa n'amategeko cyane cyane ay'igihugu tuca duhiza tukaraba ku rundi ruhande naho mbega ni uwuhe mukandida umugambo w'ofise azana amajwi menshi w'ijunja n'ijambo abenegihugu bakunda abagumya banga bakunda niwe rero twaciye duhuriza ko
amakungu ika leta z'umwe za Amerika ishyirahamwe mpuzamakungu byari byahanuye ko Perezida Nkurunziza ati kwitoza mu kindi kiringo ivyo ntimubona ko ishaka kuzogira ingaruka cyane cyane ku buzima bw'igihugu muri kazoza
tuye twagira dusabe yuko amakungu yo dutahura kuko urazi nk'uko mbeze kubivuga ibwirizwa shingiro uko yubatse muri kino gihe nuko nkira ngo nk'umuntu yovuga ati abanditse ibwirizwa shingiro barikuye mu masezerano y'Arusha nk'uko twabisiguye mu kanya nkumbure hariho utuntu tumwe tumwe bategerezwa kwandikamo bagasobanura neza ingene ibintu bitegereza kugenda ariko rero ibyo nta bihari siko bimeze kuko umuntu asomye nk'ingingo ya 96 arabona neza yuko mu byo bumvikanye y'Arusha mu gutora umukuru w'igihugu atorwa n'abenegihugu bose kandi bakamutora bimwe twita suffrage universel direct ubu rero bamutoye rimwe gusa hakaba rero hari hasigaye irindi rimwe mu kibi rero makungu yari yahanuye nibyo amakungu yaravuze aravuga biriya akavuga umengo ariko arajya ku ruhande rw'abatemera yuko umukuru w'igihugu yosubira kwitoza ariko ntibarabe uruhande rw'abamwipfuza nawe twebwe twabamamwe twebwe twamana nabo batubwira bati muduhinduye mutaduhaye urya n'ukuri ibintu birashobora kugorana sinzi rero ko bapimye bakaraba bati mbega abamwipfuza bangana iki ugereranije n'abatamwipfuza bagaheza bakaraba inyene byogenda kuko ntibigeze bitaho abamwipfuza nabo uko angana nicyo hava gishika igihe atariwe agaruka.
Uwo yari Pascal Nyabenda uyoboye ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD. Juti mwese muduteze amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. I Burundi twumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com, ku rubuga rwa Facebook turi kuri VOA radio yacu, cyangwa mukatwumva no kuri www.radioyacuvoa.com. Tukivuga ku itora rya Perezida Pietro Nkurunziza nk'umukandida w'ishyaka CNDD FDD, Professor Fabien Kishahayo, umwarimu muri Kaminuza ya Montreal mu gihugu cya Canada, yavuze ko nubwo kongera kwiyamamaza kwa Pierre Nkurunziza atari byiza, abanyapolitike batavuga rumwe na leta bakwiye gukomeza bitegura amatora kugira ngo nibura bazabone ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko. Ibyo Professor Kishahayo yabivuze mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ari nifuza yuko atitoza nibaje yuko umugambwe ushobora gutanga uwundi kuko aba urabafise benshi, ariko uko byashitse ko bishimikije ukuntu amategeko abantu bayahiritse kugira ngo bashobore kwitoza, narumvise yuko byavuye mu mategeko abantu bashizeho imbere yabo kugira ngo bashobore kwitoza. Ubu rero abo bashiye babyogera ko nabo barugurwa kugira ngo Perezida Nkurunziza aronke ikiringo cya gatatu. Ntibyanegereje mugabo nuko byagenze, nuko byemera kiretse jewe nifuza gusa ko amaraso atoseseka. Hanyuma rero ikindi naco nifuza nuko abantu aho kwihereza amabarabara bogenda mu migambwe yabo bagategura amatora kugira ngo muri parlement hazobe hari imigambwe yose, ntihabe umugambwe umwe gusa ufise amajwi menshi cyane gushika hamwe bashobora no guhindura ibwirizwa shingiro. Nshaka yuko ibyiyumviro byose bishobora kumvikana bigafasha guteza imbere igihugu, kuko muri kwako twigize twamaze imyaka myinshi dufise umugambwe umwe. Ni abo bantu rero bagira bati ibyo ntavyo tujamwo ntitugiye mu matora tugatira parlement irimo abantu bamwe gusa ntawe tuzoba turiko turaja.
Muriko muvuga parlement ariko hariho n'amatora y'umukuru w'igihugu, imigambwe ifise kuri ayo matora
bajewe maze imyaka myinshi ndabi byo mu Burundi ndavyiga je mbona umenga ntaco bazohano baragerageza bashiremwe abakandida ariko je nibaza yuko ataco bazohano.
Uwo yari Professeur Fabien Kishahayo, umwarimu muri Kaminuza ya Montreal mu gihugu cya Canada. Tugarutse i Bujumbura, ngo ingaruka mbi zamaze gutangira kwigaragaza ku buzima bw'abaturage bitewe n'itorwa rya Perezida Nkurunziza kuziyamamariza mu matora y'umukuru w'igihugu. Nkuko tubikesha umunyamakuru wacu uri i Bujumbura, ibiciro ku masoko ngo byamaze kuzamuka, abagurisha n'abaguzi bose ni bake. Abatavuga rumwe na leta nabo kuri iki cyumweru ngo barajya mu mihanda bamagane kongera kwiyamamaza kwa Perezida Nkurunziza. Ijwi rya Amerika ryasuye uduce dutandukanye mu murwa mukuru Bujumbura igihe Perezida Nkurunziza yari amaze gutorwa. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni.
Haraciye igihe abarundi biteze umukandida wa CNDD-FDD mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Mu ntango z'iyi ndwi Abashikiranganji bose bagize leta y'u Burundi bari bagabuye intara mu kuja gusigurira abanyagihugu ko President Nkurunziza aramutse yitoje atanambara izoba. Ibyo byabaye imfagusa kuko ibitigiri by'abahunga igihugu byagumye vyiyongera aho hari nabahungira mu gihugu hagati. Ku munsi wa gatatu byaciye bitangura kunuganuganwa ko ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD rishobora gukorana ku munsi wa gatandatu hakemezwa President Nkurunziza ko ari wagiye kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibyo byose byatumye batari bake bagira ubwoba biyumvira ibizokurikira. Kuri uyu wa gatanu mu masoko abantu bari buzuye basuma kuko bavuga ko hashobora kuba intambara abantu ntibaronke uko bafungura. Kuri uyu wa gatandatu ijwi rya Amerika ryashimye kwishikira mu masoko atandukanye nk'isoko ya Kinindo, isoko ryaho bita kwa Sioni n'ahandi. Kwa Sioni ni abantu benshi basumira ibintu bya nkenegwa. Ibidandazwa byari byaduze aho wasanga ibiciro byadugijwe nk'inshuro zibiri cyangwa zitatu. Ibibanza bitari bike byari vyugaye ivyuguruye navyo nabaguzi bari bahari ahandi naho nabidandazwa wasanga
ibintu byashotse kandi byashotse bizimbye kubera abarimyi babizanye batuzimbiye kuko hashoye bakeye oya byaduze ibindi byamanutse zaradugwa zitatu sengs musi zagutumye sengs uko nazo bashoye
kuvejo ibintu birazimbye none tweze ntwege
mbega aho waje kugura cyangwa uradandaza
cyenda mudandaza aho ngako asiyone ndandaza intore amashu na makaroti kuvejo ibintu bizimbye uno musoni atari bavuze yuko amabarabara bazibiye babuze ingene babizana
babaha ibintu niko
bavuze niko batubwiye ngo abantu benshi kubarabara none hagupakira intore bapakiye abantu ejo vyasumba ngaho na warondera intore z'umuti warabura aha mutese zigituma ko mu gatondo kuva mu gatondo gushika mu masasita ibintu byarafuma kuva saa 8 gushika ku mugoroba ibintu byabizimbye cyane kandi abantu bari benshi cyane baje gusuma
ariko uyu munsi ndabona mu isoko n'abantu bahari
n'abantu bahari ariko ibintu birazimbye erabangana n'igihumbi ajya ni sengs
izimbega ugambere zahora ziguga gute
urabona nk'izijya ntore zera nyawera ejo twaziguze ibihumbi 8 aho ku mugoroba twaciye tugura 12 izi nazo ejo twaguze 15 ariko uno munsi twaguze 20 umufuko
mvuye mu masoko naciye mu mashirahamwe atwara abantu n'ibintu abatwara mu bindi bihugu na cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ushaka itike yo kuja mu Rwanda ibibanza biruzuye gushika ku munsi wa kabiri. Murafite amatike?
Nta matike dufise guhera uno munsi. Ubu turi ku munsi wa gatandatu ariko nakubarira zejo zuzuye nizo kwa mbere zuzuye nizo kwa kabiri harimo abantu batari bake ugumubona baza kubwishi kugura matike bagenda mu Rwanda muri zibisi ya Hukale Volcano eka tuvuga majase yose ari karakora aja mu Rwanda nta tike nimushoye kuronka hari na nizindi bapakirira hanze pembeni abakokayi bapakira bapakira ku ruhande na zone ziguma zigenda kubwishi zitari za jansi abantu zibakura ngaha zibashikana ku kanyaro bagaca bimenya ingene bashika mu Rwanda
muri imidugu isanzwe itwara abantu ya majansi tumenyereye mubona uruja n'uruza rw'abantu gwifashe gute uravya abo bagenda mbega n'abagaruka abava mu Rwanda nabo baraza
hari cyahindutse ikintu cyahindutse ubu imodoka ziva mu Rwanda ziza zigaragara ariko kugenda zikabura zikagenda zuzuye cyane gose abantu benshi cyane ntabwo ari inyungu kubera inyungu twahora tuyironka ariko imodoka ipakiye ngaho ikagenda ikagaruka ipakiye noneho ubu nta bantu bava mu Rwanda nubwo nabaza ni wa murundi nyene avuga ati ndagiye iwacu ariko nta munyamahanga ashobora kuva mu mahanga ngo aje mu Burundi imodoka ziza zigaragara noneho yigiye ya nyungu icihomba yandi wari wungutse igarutse igaragara ubuhombye yanyungu wari wungutse urumva no ruhomba uca umuntu yavuga
ndabona muri amajansi hariho nibitanda hariho amamatera hariho amavarize manini cyane ko tubibona ngaha banye n'ivyo bari hehe
ico dusigaye dukora ubu intebe y'inyuma dusigaye tuyihebera imizigo kubera hariho abatwara ibitanda hariho abatwara amamatera busafuriya ndetse bijya bintu nyene by'ibikoresho byo mu nzu dusigaye dufata intebe yose y'inyuma tukayihebera imizigo abantu bakicara kuzindi intebe mugabo intebe y'inyuma tukayipanga kumiziko ibitana rero
mu mamangazini naho nyene ibintu byari byadugijwe ibiciro abadandaza bakavuga ko bariko baragerageza gutangiriza kugira bunguke muri iyi minsi kuko mu minsi iza ngo ntibazoronka aho barangurira. Ivyo ngo babivuga bisunze ibivugwa nabo mu mugambwe CNDD-FDD kuko ngo bagoma batera ubwoba abatemera ko Nkurunziza zosubira kwitoza bakababwira ngo bazobamesa. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda impunzi z'abarundi zahahungiye ziravuga ko zitishimiye ko ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ryatanze President Pierre Nkurunziza nk'umukandida uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. bavuga ko batazataha kuko ngo imbonera kure n'ubusanzwe ntaho zizaba zagiye. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric bagira ubusa.
Impunzi z'abarundi bari mu Rwanda mu nkambi y'agateganyo ya Gashora mu Bugesera hafi y'u Burundi baba bamenye ko Perezida Petero Nkurunziza agiye guhagarara ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi, yewe n'abatari bakabimenye nta n'umwe umucira kari urutega. Ijwi rya Amerika yageze muri iyo nkambi ku isaa cyenda z'igicamunsi. Imirimo yo kwimura izo mpunzi bazijyana mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe yaririmbanije. Aba bari imbere y'amabisi yagombaga gutwara abagenzi babo. Bavuze ko ari n'ibishoboka bakitabira amatora batapfusha amajwi yabo ubusa ngo baratora Petero Nkurunziza, kandi ko batapfa gutaha batarabona iyo byerekeza.
Tumutora.
Ninde yo
mutaha? Arimo atubuza amahoro ngo tujya kumutora. Ninde yo mutora?
Hari amahoro yakubujije se?
Yatubujije. None ubuse ngatu ingaha kubera amahoro se?
Je na byakire nabikaba.
Gute
kubera ubwa mbere ishaka giye rifite abantu bitwe imbonera kure keshi keshi niho batoteza abantu gusumbana ibindi bintu novuga no musirikare cyangwa mu police wewe utari mu mugambwe wiwe barashobora kukugirira nabi wifite nk'igitoki cyagasanga ababitemagoro yahazi by'imigororo ari we yamamaze stress no tahakaze
kubera iryo tatahaze
kubera nyine abo bantu biwe bitwe imbonera kure batoteza abantu urumva nubundi bazoca bagumaho nubundi agiye kubutegetse
ari wakiyambamaza hoho nta numwe azotamura twebwe turi ngaha shiti nyane n'ukuguma ngaha ahubwo gusa iki gikorwa gitangwe kuba watangwe no kudukura ngaha impande y'umupaka turagishima cyane.
Abari mu bibisi bitegura kwimurirwa mu nkamba ariko batazi iyo biva niyo bigana nabintero nimwe ntibandejejwe no kumva umukuru w'igihugu cyabasubiye kwiyamamariza kubayobora.
Oya tubyakiriye nabi kose kubera ntabwo twakemera neza kubera amakungu yabyaza.
Mwese hari ikibazo bibatwaye?
Yagiye twara nyene kubera tujya nkoho zari ziri mu Burundi atabwo yo zisubiza gatigatire mazija.
None babajyanye mu nkambi ya Kirehe aho kujya mu nkambi ntago mushobora gutaha mukajya kumutora.
Oya ntabwo byashoboka, oya ntabwo byokunda.
Eh.
Kuta kumutora se ikijya muri tiya hoze tari mu modera kure yari ari wazibahaye kuba kwa tujye mu muriro n'urwo rwate turimbuka.
Namagingo yabimuriza impunzi ni nako bakomeje kwakira izindi mu nkambi ya Gashora. Uyu yari ku murongo yibaruza mu bashya.
Heje wundi yatugendeye mu busoni mu Kirundo. Abantu yamaze atagutangura guhunga, twarategereje nico yovuga. Tuvuye nk'umubyeyi nyine nashitse mu rugo. Tahumuriza abana be timutuze. Twategereje nico yovuga. Wapi nakumva ijambo narimo. Ibyo rero byatumye abarundi batuma batagira ukwizera. Batuma benshi bashahungira ku bwinshi.
Ku rundi ruhande ariko aba barundi bavuga ko batapfa gusubira mu gihugu cyabo bitewe n'ubwiyongere bwabo umunsi ku wundi imibereho irabagoye. Ngibabaza uko bamerewe. Aba bashakiraho barambika umusaya binikije inyikirizo zabo zari tumerewe nabi.
Tumerewe nabi.
Mumerewe nabi gute?
Inzara irakwisi. Ntabwo turaje.
Aha ngaha ndi kubona?
Twaraye hariya.
Aha se muracyahara?
Eka. Aha ntabwo twakwisitse. Bona batahakwiye bose, bona twabuze aho turara.
None muri kurya mute?
Hey sweet.
Mwamenye ko Perezida Nkurunziza agiye kongera kwiyamamaza?
Ntakiyamamaze.
Ntakiyamamaze kubera iki?
Kubera ko ari watwangaje tubivuge gute.
None ko agiye kwiyamamaza murajya kumutora?
Kirazira. Ntabwo tumutora ntitumusaka.
Bita nta ari wari karatwangaje.
None se ko mutaka inzara mukaba muvuga ko mudashaka gutaha murumva biragenda bite?
Ntitusaka gutaha, ntitusaka kusubira i Burundi kuko Peter ni watumye twangaza nkuko.
Kandi muvuga ko mushonje?
Kwa ntanzara dusonze baraje twararimye dusije byeje twagwa ntidusonze.
Oya ndavuga hano mu nkambi.
Mu nkambi ntidusonza.
Harabataka inzara ubwihiriro bakoresha umuntu uko ni wose aho wabahatangiye guhinduka ijagi tutibagiwe n'abatarahabona kugicamunsi. Aba bo baraseza ngo baze kubona aho kurambika umusaya ijoro riguye.
Muri guharura kubera iki?
Kugira ngo nyene dufate ikibanza cyaho twarara.
Muraharara hatubatse?
Nta nakumwe twogira nyene turaharara kandi ntacu twipfuka nta na kimwe tuharara gucyo nyene.
Ubu kuri iyi saha ya saa cyenda mwatangiye guharura ryari?
Umuntu wese ukwaje akiri mushasha ashika caharura afata akabanza.
Wowe waje ryari ubwo?
Jewe nashitse ngaha ejo nka saa 12.
None wamenye ko Nkurunziza agiye kongera kwiyamamaza?
Oya ntabyo nari namenye.
Ubu urabimenye rero. Murataha mujye kumutora?
Oya ntitujaye. Emu ntitujaye nta nabuke buke.
Aho kurara hanze gutya ntabwo wataho ukajya gutora?
Oya ahubwo no mwiyamiriza ijana ku ijana. No mwiyamiriza n'ukuri. Ni watumye turara hanze gutya tujyama mu mahwa ni wabigize.
Ubwo murahara muri nkabangaha ha hose?
Turi benshi ntitugira n'igitigiri kandi ntacyo tuba. Ntacyo tuba turasasa nyene tugacumbana ngaho tukajyama.
Impunzi z'abarundi hafi ya zose zirahuriza ku kubi yishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi iyo riza gutanga undi mukandida mu matora y'umukuru w'igihugu utari Petero Nkurunziza ngo byashobokaga ko bari buboneze bagataha
iyo batanga undi atari Nkurunziza twari gutaha tukajya gutora iyo batanga undi atari we tuzanja kumviza umuntu yagiye ko uwariwe nikuva ya uwariwe yagiye ko tukumva sebandi yagiye ko atamurundi atagipfa atawo tutotaha nuko twamye ko tuzotoka mu buhungiro tutamva sebandi ikojeje ko
ahubwo nari nzi kugiye gutaha ukajya kumutora
Now to Tahu. In the Katumi, I don't have to be able to wound you. So I don't
want to hear who are you. Prezita undi undi in GM.
But that's it. I'm the Muperatas in the Sibiru.
Nijoro ryo kuri uyu wa gatandatu mu nkambi y'agashuri Bugesera gusahara impunzi zisaga 15,500 ari nako n'izindi zikomeza kuza ziravuga ko zikanga intambara yakomoka ku matora y'umukuru w'igihugu y'uyu mwaka Erika bagira ubusa ijwi rya Amerika gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda
Shuti twari kumwe igice cya mbere cy'ibiganiro byacu nahagihumurije mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro Washize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimas Kalala amakuru mwagejejweho na Oriane Itangishaka naho kuri mikoro mwari kumwe nange Edirwema wayoboye ibiganiro by'iki gitondo buraka kanya reka tubareke mukurikire ikiganiro dusangira ijambo mwateguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije hagataho mugira icyumweru cyiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo, dusangire ijambo.
Cyo timwese mu tizamatwi radio hijwi ya Amerika uyu munsi mu kibanza cy'iganiro dusangira ijambo twamato bashikiriza imisi yose nk'amango tugiye kwashikiriza ibiganiro twagiranye n'abanyapolitike bo mu Burundi hamwe n'umuhinga enonoso ivyerekeye guhanahana amakuru hamwe na politike ibiganiro twagiranye nawo bashinga nahe ivyerekeye igenwa rya president Pierre Nkurunziza yatangajwe ku munsi wa gatandatu itariki 25 yuko kwa kane ngo abe ariwe hazoserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD mu matora mukuru w'igihugu atekanijwe mu kwezi kwa gatandatu twibutsa ku imigambwe itavuga rumwe na leta yari yatekamo kiyamiriza ko president Pierre Nkurunziza asubira kwitoza mu kindi kiringo twaraganiye rero n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Nyabenda Pascal nyuma yaho iyo ngingo itangarijwe aratangura atubwira uko iyo ngingo yafashwe Nyabenda Pascal murakoze cyane gose kukanya mutoye kugira ngo tuganire nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu itorwa ry'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kugira ngo azobariwe azo kwitoza kugira icyo umugambwe uri ku butegetsi iryo tora ryagenze gute abahiganwa bari bangahe
ego nivyo kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 umugambo CNDD FDD watunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe mu byo yategezwa kwiga harimo gutanga umukandida azoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu abakongresisi rero bose uko bangana bahurije ku mukandida Petero Nkurunziza ari nawe yarasanzwe arongoye igihugu muri kino gihe uko byagenze rero twebwe niko tubigenza iyo hari igikorwa nk'icyo no kuvuga ko twasabye abifuza kwitoza muri icyo kibanza hanyuma haraheza haboneka abantu batatu habonetse uwo nyene Petero Nkurunziza abantu batebye bagahurira ko haraboneka witwa Ntakirutimana Joseph uwo nawe n'umututsi akaba asanzwe ari muri biro y'umugambwe CNDD FDD muri kino gihe haca haboneka rero n'umukenyezi iwacu tubita bakenyera rugamba uwitwa Moma Mukaregwa uwo nawe akaba asanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka uko ari batatu rero nibo babonetse baraheza barashikirizwa ikoraniro kaminuza hanyuma ikoraniro kaminuza riheza rihitamo Petero Nkurunziza
iryo torwa ariko batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko riteye kubiri n'amasezerano y'Arusha eka bamwe mu barongo imigambi tavuga rumwe na leta hamwe nabandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba barahiye bakarengwa ko buca batangura imyirekano ikomeye cyane gose aho muhavuga kwiki
ego nivyo ivyo suno musi babivuze byo babivuze kuva niri koranyo kaminuza ritaraba aho icyo tuhavuga ko nuko ninzira abatavuga rumwe n'ubutegetsi batoye yo kugira ngo barabe ko amakungu yo bashigikira bashike ku butegetsi bikiye muri leta mfata kibanze nayo ubundi umuntu asozinye amasezerano yarusha akaraba ingene ibyari amasezerano yarusha byimuriwe mu ibwirizwa shingiro kandi mu bihugu byose byo ku isi tukaba tuzi yuko ibihugu birongorwa n'ibyirizwa shingiro arabona neza yuko nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarasaga arongoye igihugu afise uburenganzira bwo gusubira kwitoza ariko rindi rimwe gusa nokuvuga yuko iri togwa giwe kukurongora igihugu kwiwe ari byo bya nyuma nokuvuga ko mu 2002 hategerezwa kuboneka ubundi mukandida atanzwe n'umugambwe SNDFDD twebwe rero igihe twese turatora turavye ko abakandida bose bakwiye ibisabwa n'amategeko cyane cyane ay'igihugu tuca duhiza tukaraba ku rundi ruhande naho mbega ni uwuhe mukandida umugambo w'ofise azana amajwi menshi w'ijunja n'ijambo abenegihugu bakunda abagumya banga bakunda niwe rero twaciye duhuriza ko
amakungu eka leta z'umuzi amerika ishyirahamwe mpuzamakungu vyari vyahanuye ko perezida Nkurunziza ato kwitoza mu kindi kiringo ivyo ntimubona ko bishobora kuzogira ingaruka cyane cyane ku buzima bw'igihugu muri kazoza
tuye twagira dusabe yuko amakungu yo dutahura kuko urazi nk'uko mpeze kubivuga ibwirizwa shingiro uko yubatse muri kino gihe nuko nkira ngo nk'umuntu yovuga ati abanditse ibwirizwa shingiro barikuye mu masezerano y'Arusha nk'uko twabisiguye mu kanya nkumbure hariho utuntu tumwe tumwe bategerezwa kwandikamo bagasobanura neza ingene ibintu bitegereza kugenda ariko rero ibyo nta bihari ku bimeze kuko umuntu asomye nk'ingingo ya 96 arabona neza yuko mu byo bumvikanye y'Arusha mu gutora umukuru w'igihugu atogwa n'abenegihugu bose kandi bakamutora bimwe twita suffrage universel direct ubu rero bamutoye rimwe gusa hakaba rero hari hasigaye irindi rimwe mu kibiro makungu yari yahanuye nibyo amakungu yaravuze aravuga biriya akavuga umengo ariko arajya ku ruhande rw'abatemera yuko umukuru w'igihugu yosubira kwitoza ariko ntibarabe uruhande rw'abamwipfuza nawe twebwe tubamamwe twebwe twamana nabo batugira bati muduhinduye mutaduhaye ujya n'ukuri ibintu birashobora kugorana sinzi rero ko bapimye bakaraba bati mbega abamwipfuza bangana iki ugereranije n'abatamwipfuza bagaheza bakaraba inyene byogenda kuko ntibigeze bitaho abamwipfuza nabo uko bangana nicyo hava gishika igihe atariwe agarutse
ikindi kibazo gishikirizwa cyane rwose gikomeye cy'imudena kure reka n'ibigwanisho bishobora kuba byaratanzwe bivyo byose rero bikaba bishobora kudurumbanya ayo matora ivyo bibazo muzovyicarira gute
nagira ndabwira kubahwa mumenyesha makuru yuko abantu turiko turahiganwa uno munsi n'abantu batifuza amatora na buhoro buhoro n'abantu batifuza amatora kuko niyo umugambo SNDFDD dutari gutanga Petero Nkurunziza nk'umukandida ejo wuhavuye wumva nyene bazana yuko badashobora kujya mu matora ngo imbonera kure zikavuye mu Burundi cyangwa inkumbure zidafatiwe ibihano cyangwa inkumbure sinzi urumva hari ibyitwazo byinshi ejo wuhavuye wumva bavuga bati umugwi feni udahinduwe ntituza mu matora ikibazo rero si umukandida Petero Nkurunziza ikibazo n'abadashaka amatora nicyo kibazo gihari uno munsi mu Burundi sinzi rero ko mu Burundi barazanye muri demokarasi batayishaka mwibuke rero ko umugambo SNDFDD ukiri umuhari wagwaniye demokarasi uno munsi rero ariko haraboneka abantu batifuza demokarasi ibyo byose rero by'ibigwanisho by'ibiki n'ibyitwazo nyakubaha mumenyesha makuru kuko umugambo SNDFDD ufise ingufu ziri hano abantu bose babona sinumva ingene woja guhereza ibigwanisho rwaruka ngo bawugwanire mu biki ko ingufu tuzifise zihagije ahubwo uwoha ibigwanisho abandi n'uyu adafise ingufu twebwe ingufu turazifise mu buryo bwa demokarasi nta ngufu rero dufise mu buryo bwo kugwana twaragwanye twarahejeje uno munsi dukoresha ingufu za demokrasi nico gituma ibigwanisho tutabikoresha
hari imigambwe imwe imwe ikiravuga ko itazo kwitaba ayo matora tekanjwe mu gihe hari imigambwe mishi itazo kwitaba ayo matora I demokrasi y'Uburundi yobigenze gute umwe wamufise urengaza bwo kwitwa ubutegetsi bugenda kuri demokrasi
none twebwe tuzoja mu matora ariko tubandi gukomeza imigambwe ya opposition ikavuga umwe na leta jewe nivyo namambwira abazungu baza kumbaza abanyamerika nyene n'abandi uri kuravuga iyo baje bambwira bati none aba nabari bazoshika ku butegetsi gute bazoshika ku butegetsi ryari ndende babwira nti muri mission fise mu gikorwa banshinze igihe natorwa kurongora umugambwe ntibigeze bantuma gukomeza opposition bantumye gukomeza umugambwe bantoreye umugambwe ndimwo umugambwe ndongoye urumva rero niyo ngorane jewe mbona hari mu Burundi sinzi iyo muri ko muravuga ngo iyo migambwe imigambwe igihe imigambwe yiyemera imigambwe yumva koko ishaka gukina politike jewe nibaza yuko izoza mu matora kandi kuva mu matora hizo bibaye bambe kubera ko no muri 2010 barikuyeyo nkumbure iki gihe babonye yuko bihenze kuko bavuyeyo amatora yamaze gutangura bamaze gusindwa amatora y'abaje n'abamakomine aheze uno munsi rero babonye bati reka kuvemo hataragera ngirango hari cyo twakura mu bijyanye no kudushaka ubutegetsi tudaciye mu matora nicyo rero bari kwakora niba mukino bari kwakina uno munsi
muri iki gihe mu Burundi ubwo baburateke abantu hariho namakuru avuga ko bariho abariko barahunga cyangwa bahungisha imiryango ikintu kubwanye cokorwa kugira ngo imitima y'abarundi itekane muri iki gihe imbere yuko ayo matora atangwa niki
nibaza ko uhunga nuwa umanama y'abategura ikibi cyanke nuwabwiwe ko hari ikibi kiri kukirategurwa ariko ubonye no munsi igihe twari mu ikoraniro kuri uyu wa 2025 igihe twari mu ikoraniro kaminuza akabona kamwimwe abagumya banga bari bafise akabona baje bava mu cankuza baje bava mu ruyige baje bava imakamba bave abaje bava mu rutana nyine baje bashadije babyina banezerewe abo bantu umva abo bahunga umva bariko bahunga iki ni kuvuga ko uhunga hunga ikibi we nyene yumvise kiko kirategurwa canke arimwo mu bariko baragitegura igikwiye rero ni bene wacu abo bafise ubwoba ni bene wacu turabahumurije nta ntambara CNDD-FDD iri kirategura mu gutanga umukandida Petero Nkurunziza abagumya banga bamushaka bashaka kusubira kwitoza nta ntambara bariko barategura nibatekane nibahumure mugabo wuzi ko ari karategura ikibi uzi ko ari karategura gusubira kudurumanya gusubira gusubiza igihugu mu kaga uyo akavuga ati nkumbure reka njya hakujya cyangwa reka nje kure cyangwa reka ndi hariya nshobore kubitunganya nitazuye uwo rero urumva n'ibindi ariko muri CNDD-FDD harimo abatutsi harimo abahutu harimo abatwa turatekanye kandi twifuza kubaka ikindi gihugu
Pascal Nyabenda umukuru mugambwe uri ku TTF CNDD-FDD murakoze cyane ngo se ku kanyama duhaye
murakoze namwe
Nema mushana ile wose ngenda kumana rongoye umugambwe sahwanya Frodebu wewe siko abibona mushana ile wose ngenda kumana umukuru mugambwe sahwanya Frodebu murakoze cyane ngo se ku kanyama utewe kugira ngo tuganire nashaka ndababaze inyuma yaho umugambwe uri ku butetsi koreye kwaniro rikuru ry'umugambwe gutangaza ko utoye president Pierre Nkurunziza mu kibanza cy'userukiro umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mwavya kiri gute mu mugambwe wanyu eka no munani muri iki gihe mwari mwigize imisi tari mikiye mutira kamo kugira imyerekano yo kwiyamiriza ko ico kindi kiri ngo cobaho mbega ivyo mwavya kiri gute
twavya kiri nabi kuko bahejeje ku igihugu mu kaga mu gusenyura amasezerano y'Arusha nibwirwa shingiro u Burundi bwinje mu kiringo ata mategeko ata mabwirizwa ahari tugarutse mu ndwaro za gisirikare tugarutse mu ndwaro z'umukazo mu ndwaro z'inguvu aho ubona ko gose ko abapolisi bamwe bamwe nimbonera kure bashyizwe imbere kugira ngo inzira ya politiki ndetse bire kuvugwa havugwe izo nzira z'inko gusa tubigwanirije
abashyigikiye president Nkurunziza hamwe n'umugabo muri kutegetsi bobo ntibavuga cyo kimwe namwe cyane cyane gukunda umusoma ibyo bashingira
nta nibyo bazi kuko igihe twabiganira igihe twabyandika se ngo bari baraduhenze ngo barabyisunze igihe basinye amasezerano bakarika intambara ariko twasanga atari byo ngombwa rero ko bavuga ibyo onye bijyanye no gukoresha ingufu ariko ndibaza ko bitazobashikana kure kuko baba barundi baba badufashe mu karere ya makungu bose iyo nyifato iyo ngendo mbi baranyiyamirije
mutubwire intambwe ikintu mugiye gukora muri iki gihe ivyo bintu byabaye kandi mwaravyiyamirije ikintu mugambwe wanyu ikana mu wizi migambwe mvuga rumwe imigambwe itavuga rumwe na leta ingingo mugiye gufatanize
kwebe twenyene ubu ni kibazo cy'abarundi bose kugira ngo ari ibyo ari bya yejo uzobyumva ngiye kubandanya urugamba rwo kwiyamiriza iyo ngingo mbi yafashwe igiye gusubiza igihugu mu ihumbi igiye gusubiza mu kaga igiye gutuma amakungu aduhari ibivomo igiye gutuma ubukene inzara n'ubushomeri bibangamira igihugu n'abanyagihugu igiye kuzogira imyerekano nk'uko twari twabitegekanije turi kumwe n'abandi bose abo mashyirahamwe yigenga abo mu yindi migambwe naka n'igice kitari gito cyo mu mugambwe CNDD-FDD gushika iyo ngingo ifuswe tugasubira ku masezerano ya Arusha n'ibirwa shingiro
abategetsi baserukira ibihugu byabo barayi bateye akamo gasaba ko ibintu byose byokorwa haba leta haba abatavuga rumwe nayo boshira imbere amahoro n'umutekano kugira ngo naho imyerekano ntibemwo ubugizi bwa nabi iyo myerekano yanyu kugira ngo ntibemwo ubugizi bwa nabi ingingo mwategekanije nize
twebwe uko tubayeho uko dukora tunga amahoro n'umutekano nacyo gituma tuzuhamagarira abo bose azitaba imyerekano ko atamuntu n'umwe yohirahira ngo hagire ikintu yonona ngo hagire umuntu atuka agire umuntu atera ibuye abo bose twumvise bariko barategurwa bazotwinyegezamo kugira bonone iyo myerekano yacu biba abantu biyambitse impuzu z'iwacu tuzobibabuza tuzobibangira twarabiteguye neza twebwe tuzoba tuzi icyo turiko turakurikirana dushobora kwanga umudugararo ngo tuzane umudugararo mu gihugu
mu gihe abo bantu muvuze nyine bobaca mu ryahumye bagatera umudurumbanyo ikaba kanyuruza abantu ko mubivuze cyane hakaba n'abahasiga ubuzima ibizobera muri myerekano muzobishaka kugatwe kanyu
abazohasiga ubuzima n'abantu bariko barahabwira ibwanisha ubu nyine ku mugoroba n'impuzu za gipolisi n'umugana ako kagwi k'umugambwe CNDD-FDD ibyo bizoca bibazwa umukuru w'igihugu yatanga igihugu mu kaga bibazwe n'umugambwe CNDD-FDD nibo bonyine bazovyishura
hari abavuga ko iciza muri iki gihe ari uko nk'imigambwe yoja hamwe ikagira ingufu kugira ngo irabe ko yoronka amajwi akomeye cyane rwose mu matora yimirije ibyo bintu muriko murabitegura mubitegura hamwe n'iyo myirekano
mwamajwi iyo aba ari iby'amajwi gusa nawe nyine yari yaduhaye mu kugira ngo avuguruze abanyagihugu avuguruze imigambwe avuguruze amashyirahamwe yigenga avuguruze akarere avuguruze amakungu amajwi yari yaduhaye ariko Frederic uko wumva ibintu bimeze ubu ayo majwi azoronderegwa he ko igihugu kizoba kiri mu kaga tuzoba turi mu nduru mu ntambara yiga batize igihugu mu ntambara abone kwitegura intambara
n'amatora
n'ibindi
mutubwire neza ivyo muri ko bavuga uko kaga niyo ntambara ni bizova
urumva ubu bateguye imbonera kwezi kanje 2003 bazambitse impuzu z'igipolisi kugira ngo tangure kurasa abantu ejo none bataka abantu bazoraswa uko o n'amasase yo nyene bikazo gumukonyenye wibaza wewe
ubu rero nta matora mwebwe muri ko muri yibaza ko muzojamo
yazokorerwa hehe wewe yibwirwa shingiro ritahari amasezerano yose atahari ari ngubo ziriko ziravuga yobera hehe abo no kwanga kugwanira ibyo shingiro rikagaruka tugwanira amasezerano ngasha kagaruka kagwana ibigwanisho biri kuhabwa izimbonera kuri bikaba mu gihugu nta matora azotegurwa akamera neza kandi nta matora azoba
mu kiganda twigeze kugira mushana Leonce ngadakumana mwanavuze ko amakosa mwagize mu 2010 aho mutitavye amatora mutazoyasubira umuzoja mu matora ivyo biramaze guhinduka
igihe twavuze yuko tuzazotuba kuva mu matora byo ko tuzazotuba kuri buga twari tuzi ko umukuru w'igihugu azosenyura amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro twari tuzi ko hazoshingwa imigwi ihabwa ibigwanisho kugira ngo doteze abantu barasi kandi twari tuzi ibyo bishyitse urumva rero ntibizabitubuye ntibizabiri ko mu tizwari gihugu cyose ntizazoba ari twebwe twenyine nabo nyine simbona amatora ingene ngo yaje muri mezi
hariho abaserukira ibihugu byabo ejo bundi ku munsi wa gatanu bateye akamo gasaba ko imigambo yose yogira uruhara mu kubungabunga amahoro n'umutekano akaba yarateye akamo kandi barateye akamo kandi gasaba bose kujya mu matora ibyo rero mwabivuyemo amatora ntimuzoyajamo
twigurumba ako kamo twarakumvise kandi nayo ndakubwiye ko ariko tugendera ibyo tuzokora byose tuzabikora mu mahoro n'umutekano mugabo urumva mu gihe ibwirizwa shingiro ritahari mu gihe amasezerano y'Arusha atahari mu gihe ibigwanisho ari byo bisigaye birangwa hirya no hino mu gihugu kubwa kwa kitu watu alfa matura nukua kwa tazuba shoboka tazuba shoboka jini ni nabu uzobo na utuko tuwa higa anila kuiradi alikuzo yonako itazo shoboka nika shoboka ni kwa wana mika kuunda mika siramu hujo azo shoboka na handi kumbona umukuru igihugu ahede jikiri mbiringo jiwe alikuwa labi ipatamo nakagu alikumwe tibi nilizo tuma hawa matura nje alibindi pagamije bikatuzo yonamu yomisi ilindeli
ingingo muzo wa mufashe nishora kwa ye meza ibirego vijame shikirizo wanu mga muliku utegeti vivuga ko imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ifisibwo bakuje mu matora kuko atabanywanyi bo itora ifise ivyo bintu umugambo uri ku butegetsi bamubivuga aho ntimuvyemeje mu gihe mutoje mu matora kandi namakungu abatera kamwe muje mu matora
ico womenya cyo nuko urugamba rutazogwanwa n'imigambwe itavuga rumwe na leta gusa nzo barimo barundi batari bake nakubwiye yuko n'abari mu mugambwe utari ku uri ku butegetsi hazoba harimo benshi twebwe turabimye kibazo cy'amajwi rero cyangwa ngo koko ugiye mu matora amajwi yose uronse iyo uyaronse rikiye mu mucho muri transparence nawe uronka biri ukaronka tatu urayemera uko nyine ko niba waronse
yonse ngenda kumana umukuru mugambwe sawanya fadebu murakoze cyane gose kuko arimo duhaye
murakoze namwe
Professor Fabien Chichayo wewe avuga ko naho iyo ngingo atari nziza abanya politike bakwiye kubandanya bitegurira amatora kugira ngo ni miburiburi baze baronke abaserukira imigambwe yabo mu matora y'abashinga amateka Professor Fabien Chichayo urakoze cyane gose kukanya utoye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane mutubwire ukuntu mwakiriye ivyavuye mwikoranye rikuru ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho mugambwe watoye ko perezida Pierre Nkurunziza ariwe yo kwitoza ku giti cyo mugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije ingingo isa ni yari yamirijwe cyane rwose n'imigambwe itavuga rumwe na leta societe civile eka n'abasenyeri barimo iyo ngingo mwakiriye gute
jewe nkuko nari nabivuze nari nipfuza yuko atitoza nibaje yuko umugambwe ushobora gutanga uwundi kuko urabafise benshi ariko uko byashitse ko bishimikije ukuntu amategeko abantu bayahiritse kugira ngo bashobore kwitoza narumvise yuko byavuye mu mategeko abantu bashizeho imbere yabo kugira ngo bashobore kwitoza ubu rero abore bashiye babyogera ko nabo barashiraho barugurwa kugira ngo perezida Nkurunziza aronke ikiringo cya gatatu ntibyanejereje mugabo nuko byagenze nuko byemera kiretse jewe nifuza gusa ko amaraso atoseseka hanyuma rero ikindi nacyo nifuza nuko abantu aho kwihereza amabarabara bogenda mu migambwe yabo bagategura amatora kugira ngo muri parlement hazobe hari imigambwe yose ntihabe umugambwe umwe gusa ufise amajwi menshi cyane gushika hamwe bashobora no guhindura ibwirizwa shingiro nshaka yuko ibyiyumviro byose bishobora kumvikana bigafasha guteza imbere igihugu kuko muri kwa ko twigize twamaze imyaka myinshi dufite umugambwe umwe ni abo bantu rero bagira bati ibyo ntafite tujamwo ntitugiye mu matora tugatira parlement irimo abantu bamwe gusa ntawe tuzoba turiko turaja
muri ko muvuga parlement ariko hariho n'amatora y'umukuru w'igihugu imigambwe nta mahirwe imigambwe cyane cyane itavuga rumwe na leta nta mahirwe ifise kuri ayo matora
bacyowe maze imyaka myinshi ndabi byo mu Burundi ndabyiga nje mbona umenga ntacho bazohano baragerageza bashiremwe abakandida ariko je nibaza yuko atacho bazohano
hari amakuru muri iki gihe ariko yatangazwa n'abanyamigambwe yamwe yamwe bavuga ko batakwiye kwitaba amatora eka amatora adakwiye kuba kubera imvu bashikiriza zereke cyane cyane iterabwoba imbonera kure eka bakaba batizeye n'umurwi seni muri baza ko amatora atekanijwe mu kwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu zoba akagenda neza
ayo matora zoba kandi abantu bazabaje bagize abantu ntibatugirira neza umuntu wese ahari yo yakwi kugenda mu banywanyi yo akababwira bati nimuze tuzoje mu ayo matora tugerageze kurikanura ntihagira abantu bayiba kugira ngo turonye ikibanza mu nzego za leta muri bukanye ne muri 2010 abantu bamwe bavuze ati turavuyemo murabona ibyo iyo byashitse ubu rero nibaza yuko aho ku nta muntu ashobora kuvuga ngo tuzogenda mu matora byose bimeze neza ariko uko bimeze kose nibiyungunganye mu migambwe yabo baheze bagire inta bagire ico baterere muri ayo matora nta ushobora kuvuga ngo dukuye seni tuzoheza tugire dushireho iyindi nibi twashiraho izoyiha umwanya ungana gute kugira ngo itangure gukora itegura ayandi matora yimba bambaye je nibaza yuko abantu bose bogenda aho bari bakaja hamwe bagategura ayo matora bakaraba neza ko atibwa kugira ngo mu nzego zose habwemwe abantu bose
imigambwe cyane cyane itavuga rumwe na leta idashikiriza ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko umurwi seni ufise aho wegamiye udashobora gutunganya amatora kugira ngo umuntu wese yumve ko ariko arishyira akizana karonka n'amajwi abanyagihugu bamuhaye uko namwe niko mubibona
jewe siko ndabibona baragerageza gukora uko bashoboye kandi barakora neza nta nyambo ibura gahonzi ariko barya abantu n'ukuri je uko ndabibona baragerageza gukora n'umutima aho bahenga bo byoshika rimwe mugabo aho kwitwaza ivyo ni abo bantu nibagire bati jewe reka ngire ngenge mobiliza abantu biwanje tuzogende dutore hanyuma abo muri seni nabo tuze tubashingisha ijisho hageze ibintu bitagenda neza tubivuge tubikosore hanyuma rero turonye ikibanza mu nzego za leta
muri iki gihe turiko turavugana hariho amakuru ariko yatangazwa mu Rundi avuga ko abantu benshi batekewe n'ubwoba hariho abahunga eka hariho n'abavuga ko hashobora kuba imyiyerekano ikomeye cyane rwose eka n'umutekano ushobora kudurumbanya mu Rundi mbe ikintu nk'abanyapolitike ubogira bo mu migambo yose yaba bari ku butegetsi cyanke batavuga rumwe n'ubutegetsi ikintu abarundi cyane cyane barongoye abandi bakora kugira ngo umutekano gumusasagaye ntihagire umurundi ari bugwara ntihagire uwicwa azira ibyo atazi bokora iki muri kigihe
icambere na mbere nibaza ariko umugambwe uri ku butegetsi woteza guhumuriza abantu akabwira uti twebwe ico dushaka nuko amatora aba mu mahoro hanyuma n'abanyamigambwe nabo nyene hariho abantu bafise imigambwe mugaba itagira abantu hanyuma rero ugasanga bariko baravuza induru bamwe bavuga ngo tugire transition izo hizi tujane hehe mbega amatransition twagize ko ari menshi ubu ibyo byo kuvuga ku matransition ntaho bitujana nicyo gitwa nije nibaza yuko umuntu wese afise abona ko afise abantu canke arondere rimwe amatora ashitse umuntu ararondera abanywanyi aza kugwiza abanywanyi abo bantu rero bafise iyo migambwe canke baje hamwe kugira ngo babe benshi kugira imigambwe mirongo ine mu gahugu nkakarya biragoye ntaho bidushikana nicyo gituma nibaza yuko aho kuvuga aho hari igihe abantu bavuga ngo amaraso azoseka ugasanga amaraso araseseka kubera nyine umenga bari babyifuza ko amaraso azoseka jewe ndatinya ko amaraso aseseka mugabo icyo umuntu yogira cyo amashyirahamwe yose amasengero imigambwe twagiye kujya hamwe tukavuga uti ibyo bintu byo gusesa amaraso turabyiyamirije hama ikindi nacyo twari dukwiye kuvuga ni uko umugambwe uri kuri ku butegetsi wari ukwiye ku bajya abapolisi bagenda gucungera umutekano bari bategereza bateza kugira ngo bubahirize iteka rya zina muntu umuntu avuze ati ndagiye ku manifesta akavuga ati tuzomanifesta umunsi uyu n'uyu tuzovahana tuje nga yabironkeye uruhusha aba bantu abapolisi bogenda bagaherekeza gusa abantu bariko baramanifesta mugabo ntibuca bajabo ngo babatikagure bakubite babafunge kuko ibintu byo kumanifesta biri mu mategeko y'u Burundi birarikuwe
hari n'ikindi kibazo kivugwa cyane rwose kibigwanisho vyo bavyarahawe imirwi imwe cyane cyane nk'umurwi ngo bavuga ko ari umurwi w'abasore bahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi icyo si kibazo coco cyoshobora gutuma amatora adurumbanya
ibyo ndabyumva ariko nta muntu aratanga ibyemezo byavyo niho mvuga nti ibyo biri nko mu bintu batibitera ubwoba abantu kare yose mu gihugu giheruka mu ngwano ndazi ko ibigwanisho biteza kuba ari byinshi mu Burundi ndazi ko abantu babise bose batabitanze aho rero niho mvuga nti igihe abapolisi bazokora nk'abantu bubahiriza amategeko neza ibyo rero ntibizoheza ngo bibe niho nimvuga nti cyewe n'ukuri kose ndasabye cyane abantu bari ku butegetsi kugira ngo bahimirize abapolisi ntibakubita abantu cyangwa ngo babarase kubera bagiye ku manifesta icyo bukora gusa bugira bati aharabaye umudumbanyo reka tugende tuze gucungera umutekano hari abantu bariko baratana mu mitwe tubafate hanyuma tubashikirize inahe baze babacire urubanza